Ibiro bikuru by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko byatangaje ko umugambi wo gutubika umukanda watangojwe mu mwaka uheze wamaze gutanga inyishu nziza. Uwo mugambi nawo ni uwo kugabanya uburyo bukoreshwa mu bisata byose. Igisata cyaziganije uburyo bwinshi ni kijanye n'ingendo zikogwa. Muri izo harimo iz'abakozi b'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko canke iz'uwo muryango urihira abo bikorana baja mu nama atandukanye ku isi. Ibiro bikuru by'uwo muryango bivuga ko kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze w'2016 hakoreshejwe amahera ari munsi yari yakoreshejwe mu kiringo nk'ico kuva mu mwaka wahera. Ubu uburyo bwakoreshejwe mu ngendo bungana n'imiliyoni zirenga gato 9 z'amadolari ya Amerika na yarenga gato imiliyaridi 23 y'amarundi. Ni mu gihe mu kiringo nk'ico kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2016 hari hakoreshejwe imiliyoni 12 n'igice z'amadolari ya Amerika. Uwo muryango menyesha ko washoboye kuziganya hafi miliyoni 3 n'igice z'amadolari ya Amerika, ni hafi miliyaridi 9 y'amarundi. Mu minsi yaheze umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ambasaderi Libera Mfumukeko yarabwije ujya Amerika izo ngingo zo gutubika uwavubi mu kuziganya uburyo.
We have been reducing our delegations.
Ahagira ati twaramaze gufata ingingo zo kugabanya abaja mu ngendo zitandukanye amafaranga bakoresha hamwe n'ikiringo bamara muri izo ngendo navyo byaragabanutse. Ati turi mu nzira nziza, twarashoboye kuziganya ibice hafi 65% vy'yahora akoreshwa mu ngendo. Ati kindi niyihutiye gukora no gufata ingingo ku bijanye no gutanga amasoko yo kugura ibintu vya nkenegwa. Ati kini kimwe mu vy'umuryango umwe bwa Buraya uduha imfashanyo wamwatuneguye ko cane. Ati twarahagaritse n'itangwa ry'akazi mu bintu bidaciye mu mategeko. Ati biragoye ariko turizera ko muri kazoza kavuba tuzoba twafashe umurongo mwiza. Naho biruko umuryango wa Afrika y'ubuseruko urafite ikibazo c'amahera yo gukoresha nk'uko vyashikirijwe n'ubutwara umugwi w'ubutunzi mu nama nshingamateka y'uwo muryango. Jeremie Ndakumana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko vyatumwe n'uko ibihugu vyacerewe mu gutanga intererano zavyo mu gihe kiringo kizorangira mu kwezi kwa gatandatu kuza.
No kubwira yuko hari n'igihe twadufise amafaranga y'intega bizoza aba yabitswe kugira ngo ashobore gufasha mu gihe hari bigoranye. N'icyo gihe rero baca byikora kuri ayo mafaranga, mugabo ibyo bihugu bitanze interano zadogeza bugasubizamo nk'ayo mafaranga ubu yaraheze. Ubu nta mafaranga y'intega bizoza dufise.
Gushika mu kwezi guheze Uburundi nibwo bwari buheranye menshi kuko atanacumi bwari bwarihe mu yarenga gato imiliyaridi 21 n'igice y'amarundi. Mu nama shikiranganje y'uwo muryango mu kwezi guheze nyene ico kibazo caravuzwe maze Uburundi bwemera kuyatanga vuba. Leontine Nzeyimana yahora ari umushikiranganje w'ico gihugu ajejwe injira y'u Burundi mu kare ka Afrika y'ubuseruko.
Jesi ndavyita guheranye ku Burundi rero kubera muri azize tutangura umwaka w'amafaranga kwamere bo bagira abaheze twe turacyatanguye gukoresha amafaranga twahawe muri uno mwaka. Yesi no vyitaye ko ari birara ni kurusha abandi ahubwo ni declaration y'imyaka y'amafaranga. Turize ko bizova mu buba kubera turafite ishyaka.
Ibiro bikuru by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bibona ko hakwiye kwiyumvirwa iyindi migambi myinshi iramba itanga amafaranga yo gukoresha atarayavuye mu ntererano z'ibihugu mu gutubika uwavubi canke mu kurindira imfashanyo mvamakungu. Pierre Claveniyo Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.